Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu mwabonye butandukana muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki ya 26 ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2018. Ku mirongo migufi kugera saa mbiri mudukurikire kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Kandi mushobora no kudukurikira kuri FM mu Rwanda 104.3. Amakuru: u Rwanda ruritegura irushanwa mpuzamahanga rya ping pong.
Hakazamo Seychelles, Madagascar, Île Maurice, Somalia, Ethiopia, Uganda, Sudani, na avuga ko ari amahirwe kuko ni bwo bwa mbere habaye irushanwa ry'iringiri mu rwego rwacu.
Uyu ni Enoch Bahati, umunyamabanga w'ishyirahamwe rya ping pong mu Rwanda. Naho mu Burundi, abana bagize ishyirahamwe Cool Cousin biyemeje gufasha abantu aho bikora. Amakuru yo mu biyaga bigarariko abanzirizwa nk'uko mubizi nayo hirya no hino ku isi. Mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloys Bigirimana. Aloys, we waramutse neza.
Baramutse Thomas Tiahere muri Uganda. Abahinga mu kwibira mu mazi baratoye ibiziga 31 by'abantu mu kiyaga Victoria. Nyuma yaho ubwato barimwo bwibiye bukibira mu isanganya ryo mu mazi ryahitanye abantu benshi. Ibitigiri by'abafuye ngo bishobora kwiyongera. Ubwo bwato buvugwa ko bwari butwaye abantu barenga ijana bw'igihe bwihindukiza buribira mu kiyaga Victoria mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu, ngo bwari bwemerewe gutwara abantu 50 gusa. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yashikirije abishikishije ku rubuga rwe rwa Twitter ko yategetse ko ubwato bwose bwo muri icyo gihugu bwo kwandikwa hakoreshejwe ubuhinga bwa none, kandi bukazogenzurwa ku buryo igihe cyose bumenyekana amazi burimwo n'igituma bwagiye muri ayo mazi. Museveni avuga kandi ko bene ubwo bwato bazohanwa kubwo kujya kwanjanjwa ku magara y'abantu. Ariko igipolisi cyashikirije ko bene ubwo bwato ari umugabo n'umugore hamwe n'umudereva wabwo bose bafiriye muri iryo sanganya. Nyamugigima ikomeye igipimo cya magnitude 6.3 yarateye mu burengero bwa Iran ejo ku munsi w'Imana, hakomereka abantu barenga 400 ariko nta woba yapfuye aramenyekana. Iyo nyamugigima yabaye ku mugoroba ku munsi w'Imana mu ntara ya Kermansa hafi y'urubibe na Iraq, kandi ngo yarumvikanye no mu bice bya kure nk'i Baghdad ku murwa mukuru wa Iraq. Abategetsi bo mu karere byabereyemo babwiye televiziyo ya Iran ko benshi mu bakomeretse bariko barahunga banyaga amagara. Iyo nyamugigima yateye mu ntara yigeze guteramwo mu mwaka uheze, aho yahitanye ubuzima bw'abantu barenga 600 hakomereka abaharugwa mu bihumbi. Uburusiya bwarateye ubwato bubiri bwa Ukraine bwongera butembagaza ubwato bugira 3 ni mwibahari yirabura, byabaye cyo ku munsi w'Imana. Uburusiya bwagiriza abanya Ukraine kwinjira mu mazi yabo batabibamenyesheje. Abategetsi ba Ukraine bavuga ko 6 bari muri ubwo bwato bakomeretse, kandi barahakana ko atakibi bari bakoze. Bagiriza Uburusiya ibikorwa by'agasomborotso. Perezida wa Ukraine Petro Poroshenko yaciye atuma ko inama yihutirwa y'abashikiranganji bajejwe iby'intambara mu ijoro ryo kuwimana. Nawe Nikki Haley, ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri ONU, yashikirije mu butumwa bwa Twitter kw'inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yatumwe ko byihuta ikakorana kuri uyu munsi wa mbere. Leta Zunze za Amerika, abategetsi b'iki gihugu barahagaritse urujya n'uruza rw'abantu ku rubibe hagati ya San Diego muri Leta Zunze za Amerika na Tijuana muri Mexique. Nyuma y'aho abimukira bagerageje kwinjira ku nguvu muri Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi w'Imana. Abagabo barenga 500, abagore hamwe n'abana barabomoye ku nguvu ruhome rwari rwakozwe n'abapolisi ba Mexique, bituma abasirikare ba Amerika ku rundi ruhande barasa ibyuka bikoroza amosozi mu gihe kajugujugu za Amerika nazo zariko gusura ikirere. Itorokanizo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters ryashikirije ko umushikiranganji wa Mexique w'intwaro mu gihugu hagati yavuze ko igihugu ciwe kizosubiza abo bimukira amajana 5 bashatse gukoresha ingufu mu bihugu baje bavamo. Ayo makuru avuga kandi ko Mexique kidaterekanya kurungika abasirikare guhangana nabo bimukira. Abimukira bashika ku 5,000 bava muri Mexique muri Amerika yo hagati, benshi muri bo bahunga ubukene hamwe n'ubwicanyi mu bihugu byabo bashitse mu gisagara cha Tijuana gihanurubibe n'ubumanuko bwa leta ya California inyuma y'urugendo rurerure bakoze baciye mu gihugu cha Mexique. Abashinga mateka batari bake ba Leta Zunze za Amerika baritandukanije na Perezida Donald Trump ejo ku munsi w'Imana mu kudashyigikira ivyo yashikirije ko bitazwi nimba umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite yaragize uruhara mu bwicanyi bw'umenyesha makuru Jamal Khashoggi muri konsira Istanbul muri Turukiya. Mushinga amateka Adam Schiff umudemokrate azobarongoye umugwi w'abashinga amateka bajejwe iperereza mu kwezi kwa mbere yabwiye televiziyo CNN yaha muri Amerika ko yahawe n'ikigo CIA amakuru y'ibyatohojwe kuri urwo rupfu. Yongera avuga ko Perezida Trump yahemukiye Abanyamerika. Trump mu ndwi irangiye yashikirije ko Amerika yemera ibyashikirijwe na Arabia Saudite kandi ko atamenye nimba umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite yari azi ko uwo Jamal Khashoggi azokwicwa.
Aloyizi Bigirimana urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Inshuti zacu mbibutse ko mwumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com naho mukurikire amakuru n'ibiganiro byacu. Amakuru yo mu biyaga bigari rero. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntikora uyu munsi, iririrwa ifunze. Mu itangazo yashyize ku rubuga rwayo rwa internet iravuga ko ifite amakuru afatika yemeza ko ishobora kwibasirwa n'igitero cy'iterabwoba, ariko nta bindi bisobanuro ambasade itanga. Mu Burundi, abana 3 bihaye igikorwa cyo gufasha abandi bana bantaho nikora, bashinze ishyirahamwe ryitwa Cool Cousin, baba mu gisagara cya Bujumbura. Ubakuriye Niteka Tracy afite imyaka 17 yonyine gusa. Iyi nkuru turayibaza Fidelite Ishatse.
Umugwi witwa Cool Cousin uraje ushinga n'ingwara nzoga ry'abana watangujwe n'abana 3 haraheze umwaka. Uhaye intumbero yo kwitaho abana bantaho nikora. Niteka Tracy n'umwigeme w'imyaka 17 ni wa urongoye.
Ndi kumwe n'abavyarabanje babiri nibo twatanguranye ubu mugwi. Urumva twebwe mu bisanzwe mu muryango turakunda kuduga tugiye kuri abanyukuru, hama tuko turaraba ingene abana babayeho, cyane cyane abana batoyi bari munsi yacu, ugasanga barabuze ibintu bimwe ni nk'imipira y'imbeho n'udusabuni two kumesa impuzu, ibintu nyine nk'ivyo nkenerwa mu buzima. Icyo gihe twaciye twiyumvira yuko kugira umugwi wacu ukafasha abana tukabaha icyo dushoboye kuronka.
Abana ba mbere bafashijwe n'uwo mugwi baba mu ikomine ya Muhanga mu ntara ya Kayanza mu rwego rw'igihugu. Hari mu 2017 mu kwezi k'umunani abafashijwe n'abana 50 bahawe imipira y'imbeho. Muri uyu mwaka abandi bana bafashijwe n'uwo mugwi babikiremba mu ntara ya Bururi komine Bururi mu manuko bw'u Burundi.
Twafashe kubafashisha ibintu by'isuku, amasabuni, jigiti n'umuti w'amenyo kugira bashobore kumenya kwiyoza amenyo, ibintu nyine batahora bagera mugabo bakwiye kumenya kubikenewe mu buzima. Nico gituma twaciye dufata icyo cyimviro turegeranya ibitari bikeyi baradufasha abandi mu kubituronsa, tuca turayibashira icyo gihe yari muri umwaka mu kwezi k'umunani.
Abo bose bafashijwe baba mu cungaro yahaba imiryango y'abo bana bashinze umugwi w'abakuru Cousin. Naho batanguye ari abana 3, ubu abagize uwo mugwi bagezwa gitigiri cya 25. Uburyo bakoresha babukura mu kwiyungunganya no kwitanga. Hiwaudra Damilen afite imyaka 15 ari mu batanguje uwo mugwi, akongera akaba n'umunyamabanga. Amenyesha ko gufasha abo bana bisaba kwitanga muri bike bafise.
Ndafasha abandi bana, hari ibintu bimwe bimwe wiyima nk'akorero rero umuntu aragwa nk'inyumvira ati uyihe agafana muri yo mwanya urajagaheba ukavuga ati aya mahera reka ndareke zoyaterera mu bintu tuzohabana hariyo impira natanga n'ukuri ugati impira naho ndayitanze nayikunda wayikunda mugabo teza kwiha undi ayikenere gose kwa wewe ushobora no kuronka yindi kandi ho urumva ko baba no ruguru ahantu hakanye cyane hagwe imvura kenshi cyo kime nka jewe ngumva ngahe Bujumbura
rwa muhamvye Jeda asinyaka 13 avuga ko ari byiza gufasha abandi batarose amahirwe nkawe
biraryoshe kubera nka twebwe ahantu twavukiye ntacyo twatanze kugira tuvukire ahantu bitagoye kuronka icyo dufungura kubera hariho nk'abandi usanga kuronka icyo bafungura bibagora nawe ugaca wiyumvira ati genda bironka bitagoye mugabo ajya birabagora ugaca yumvira nawe ugende kubafasha ntibibagore rwose
Shimirimana Brigitte n'umwe mu babyeyi wabo bana batatu batanguje uwo mugwi arashimishwa ibikorwa by'abo bana
niwe bironderera ngene bakora igikorwa nta na rimwe tuge tubaha amaprogramme ngene bigenda baraduhanuza gusa mugabo ibyumviro byose biva muri bo nk'ubu jewe sinakubwira ngene baguze ibintu bajyanye kirema cya bururi ntitwibuke cyane kandi turi bakene twavuga cyane nshaka kwabigira kubera umutima w'urukundo uvuga ko ntacyo bipfana no kuvuga ngo umuntu afasha uko yifise hari benshi yifise cyane mugabo bafungura ibisigaye bakabita impuzu bazirunda ahantu ugasanga zariwe n'inyenzi
uwo mugabo wa Cool Cousin ufise umugambi wo gusangira umunsi mukuru wa Noweli n'abana babatwa baba mu isitsi ya Buterere mu gisagara cya Bujumbura uwo munsi mukuru uri kuregereza kubw'abo bana intererano ziboneka cyangwa zitaboneka bategereza kuzokora icyo biyemeje
dukura mu buryo bwacu ni nk'uko umuntu azoduha nk'amahera y'ifana tuzayabika kuko tuvuga ati dushaka kunezereza umwana w'umutwa wo mu Buterere igikuru n'umutima byo hanze biza mu nyuma ariko twebwe dutangura kwitanga tugakoresha ibyo twifuza
umugwi w'abakuru kawuzen ufite umugambi wo kuzoshinga ishyirahamwe ryemewe n'amategeko mu Burundi hagati aho urongoye cese n'iteka aherutse gutorwa mu gitigi cy'abana 122 banya gatega k'abana kugira baje mu ihiganwa ry'agashimwe mpuzamakungu kotangiwe mu gisagara cya Cape Town muri Afurika y'Epfo ako gashimwe kotanzwe na Kids Right ikigo cyashinze ubushimwe mpuzamakungu ku bana baharanira amahoro ariko nta mahigwe yagize yo gutorwa i Bujumbura Federation yatse ijwi rya Amerika
ikibazo cy'abana bakoreshwa imirimo ivunanye mu ntara zo hagati mu Burundi hari n'abapfuye baguye mu binogo bimbamo amatafari amashyirahamwe aharanira agateka k'abana asaba leta kureba iki kibazo Fidel D'Antoine Sabimana yaduteguriye inkuru
ahaboneka abana bakoresha ibikorwa by'inguvu ni cyane cyane aho babumba amatafari ahenshi uharenganye ubona abana bariko bimba bongera biremeka ibumba ryo kumba nk'amatafari ahandi ugasanga abo bana bariko biremeka amatafari baje gupakira imiduga mu ishyirahamwe Sojepaye Burundi riharanira agateka k'abana bavuga ko atari bibi ku mwana akora udukorwa dusanzwe two gufasha ababyeyi muhira ariko bomurinda ibikorwa bivuna Radislas Niyongabo aserukira Sojepaye Burundi mu ntara zo mu karere ko hagati mu Burundi
mu bisanzwe nitwanka ko umwana akora udukogwa two muhira udukogwa ko kunganira ababyeyi ibikogwa bitamuvuna ibikogwa bitagira ingaruka mbi ku buzima bwiwe n'ukuri ibyo bikogwa umwana yategezwa kubikora kuko ntiwamureresha ubunebwe ntiwamureka ngo akure ari tambuka uzino nicyo gituma bizwi birekuwe n'amategeko twebwe turabishyigikiye mugabo hariho abantu baca bikika mu kiza ugasanga ngo bariko barabakoresha kugira baronke amakaye bariko barabakoresha kugira ngo baronke akayiniforme ugaca usanga rero babajanye mu bikorwa bibarurisha ibikorwa bibarengeye cyane ibyo rero ugaca usanga ibikorwa bimurengeye kandi atamyaka afise yo kubikora
bamwe mu bavyeyi baremeza ko bazi ko abana babo bakoresha ibikorwa bivuna ariko bakavuga ko biva ku bukene buri mu miryango uyu numwe mu bavyeyi afise abana bakoresha muri bene ivyo bikorwa yemeye kuvugira kuri mikoro y'ijwi rya Amerika
abana sibo bijana agenda usanzwe ubiyitse ashobora kuvuga ati ejo ndaja guhinika amatu gusoma amatafari hanaka hanyuma bakasomba sonjeyo ku mugoroba rero bakabahemba dufaranga twavuye baba bakoreye hanyuma ukabona ataha ubwize agisida mba hakundi
urumva
bana n'ubukene umuntu abafise kugira ariko yokwiyungura umwe abana yokwiyunguruza aje yatubwenye ugasanga arakuye nk'akantu kingira kama nshobora gushobora kwiyumvira yuko umwana ashobora kumbwira ingaruka kandi afite imyaka nka 11 ashobora gusoma nk'amatafari nk'amajana 2 cyangwa amajana 3 abana ashobora gusoma kafara n'ukuntu umwana bangana n'inguvu afise
muri Sojepaye parashe cyo basaba ababyeyi nkabo Ladislas Niyongabo uwo muri Sojepaye Burundi amenyesha ko ari nabana bamaze kwitaba Imana baguye mu birombwe bibamwe amatafari agasaba leta guhagurukira ico kibazo
nk'akarorero notanga ngaha nyene muri Gitega hariho ku musozi bita Rutoke haraherutse gupfa umwana yapfiriye muri ivyo aho hantu nyene basanzwe bagira amatafari uwo mwana yazivike aho bimba ayo matafari umutekano wabo bana uwo mutekano urakwiye bijya bimbamwo amatafari nibirombwe bininiye cyane kuburyo n'umwana guyemo acahirayo agapfa ari nabyo byabaye nose hano rero na leta ko yonza iragenzura ibyo bikorwa aho bikorego ntihagire uhava yikika mukiza ngo akoreshe abo bana bakoresha abo bana kenshi kugira ngo babahe udufaranga twintica ntikize kugira ngo bungukebo menshi batinya gukoresha abantu bakuze mwibaza yuko ari urukundo abantu bakuze mwibaza yuko babuze bafise imyaka 16 irenga bashobora gukora ibyo bikorwa bariko barakoresha abana
amashirahamwe aranira agateka k'abana abona ko abavyeyi bari bakwiye kumenya ko ibikorwa nk'ivyo bicinyiza agateka k'umwana bikamwicirana kazoza Igitega Fidel Antoine Sabimana kubwije ijya Amerika
mu Rwanda umunyamakuru Focus Ndayizero wa BBC amaze hafi icyumweru azimiye n'ubu ntaraboneka umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi aratubwira irizimira
Madame Mukarugira Chantal umugore wa Focus Ndayizera avuga ko aheruka umugabo wo kuwa gatatu mu gitondo ubwo yavagaho batuye mu karere ka Muhanga yerekeza mu mujyi wa Muhanga mu ntara ya Majyepfo agasobanura ko kuva kuwa gatatu kugeza ubu atarongera kumubona
yavuye hano mu rugo amubwira ngo agiye Muhanga ava mu rugo nyine mu masaha 2 nongeye kumushaka nko mu masaha 7 saa 8 telefone ye irasona ntiyayifata ndetse gatoya ndongera muhamagara saa 9 noneho nsanga telefone ntabwo iriho kugeza na n'uyu munsi natangiye kugira impungenge mu masaha y'umugoroba nko mu masaha 12 kuko ubundi ubusanzwe ntabwo ajya kuraho telefone intambwe nateye nagerageje kuvugisha abantu nzi b'inshuti ze bakundaga kuba bari kumwe uwo mbajije wese akambwira ati nanjye namuhamagaye ndamubura bukeye bwaho ubwo nibwo nanateye intambwe ndavuga ngo ikajya kubivuga kuri ribu
Mukarugira Chantal twavuganye kuri telefone igendanwa mu ijwi ririmo agahinda yumvikanishije ko yabanje kwizera ko umufasha we yagaruka mu rugo abonye byanze hashize iminsi 3 kuri uyu wa kane nibwo Mukarugira Chantal yegereye urwego rw'ubugenzacyaha ribu bukorera mu mujyi wa Muhanga ariko bamubwira ko iperereza ntacyo rirageraho avuga ko ibura ry'umugabo we ryamubereye urujijo kuko yari asanzwe nta muntu n'umwe azi bafitanye ikibazo
kuko ubundi mu busanzwe ni umuntu ntago abunze wenda ngo uvuge ngo yaba aragiye mu bintu bidakwiriye nta bantu nzi wenda navuga ngo yari afitanye na bibazo wenda ngo pepfu ngo nibo nashakira kuvuga ngo kuri njyewe ni urujijo numva byaranyobeye mu rugo nyine biragoye umuntu wagiye bitunguranye kubisobanura nyine ntabwo nzi ukuntu nabona mbisobanura abana bakuru wumva umukuru afite imyaka 7 abo bakuru rero nyine ntabwo babura kumbaza buri mwanya papa rihe papa fataje agerageza kubabwira yuko ari buze ari mu kazi
urujijo rurumvikana no kubari basanzwe ari inshuti magara ya Ndayizera kuko kugeza ubu abari basanzwe bagendana nawe umunsi ku munsi batarabasha kwiyumvisha uburyo yabuzemo Bwana Muhizi Elize ni inshuti ya Ndayizera akorera ikinyamakuru Museke mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo
kwa gatatu mu gitondo twaravuganye kuri telefone ambwira ko yerekeje ku ishuri yahiga abana biwe ambwira ariko ko mu kanya gatoya aza kungarukaho ukabona njye rero ubwo ngubwo nakomeje muri za gahunda zitandukanye nibwo nahamagaye telefone ye ntiyanga gucamo kugeza uyu munsi umugore nawe arambwira ati ahubwo nari nzi ko muri kumwe noneho kuva uwo munsi kugeza ubu twakomeje kwiyambaza izindi nzego zishinzwe ariko kugeza aya masaha ndimo kukubwira nta makuru ye nta n'igisubizo twabona nta kibazo kidasanzwe yari afite nta n'ikibazo na gitoya yigeze ambwira ati mfite ikibazo nimubona habaye ikibazo muzabikurikirane ntacyo napfa kituwa nga ikiseta nilu kutamia niwa achiriho aho yaba herereye nihe dutegereje ko ari igisubizo bazabaha ikigaragaza aho yaba heri ariko biraduhangayikishije kandi biduteye impagarara
kugeza umunyamakuru afatika aramenyekana ku cyaba cyishye nyuma y'ibura ry'umunyamakuru Focus Ndayizera gusa umuryango we uvuga ko ukomeje gushakisha nubwo bizeye ko ribiza bayamenye uko iki kibazo giteye Focus Ndayizera amaze igihe mu itangazamakuru yakoreye ibitangazamakuru byandika akorera Radio Rwanda muri iki gihe yumvikanaga rimwe na rimwe kuri Radio Mpuzamahanga yabongereza BBC Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda sporo n'imikino mu Burundi ni basketball n'umupira w'amaguru Evariste Nzikobanyanga
mu mpera z'imikino twaraye turangije ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu mu mupira w'amaboko basketball yari rigeze mu cya kabiri kirangiza ku munsi wa gatandatu ku kibuga cy'ubushikiranganji bw'inkino n'imico kama habaye inkino zibiri ku ruhande rw'abigeme igihe cy'isaha zitandatu z'umurango Bekosta w'i Bujumbura watanye mu mitwe na Young Sisters w'Ingozi urukino rwarangiye ku nzinzi ya Bekosta y'amanota 47 kuri 22 ya Young Sisters ku ruhande rw'abagabo naho igihe cy'isaha 8 z'umuhingamo Dinamo w'i Bujumbura watanye mu mitwe na Target Intamenwa w'Ingozi urukino rwarangiye ku nzinzi ya Dinamo y'amanota 37 kuri 63 ya Target Intamenwa ku munsi w'Imana naho ku ruhande rw'abigeme igihe cy'isaha 4 Le Gazelle w'i Bujumbura watanye mu mitwe na Aigle Noir w'i Makamba urukino rwarangiye ku nzinzi ya Le Gazelle y'amanota 58 kuri 27 ya Aigle Noir igihe cy'isaha 6 z'umurango naho urunani rwatanye mu mitwe na Jimikana yose y'i Bujumbura ubwo rukino rwarangiye ku nzinzi y'urunani y'amanota 67 kuri 59 ya Jimikana mu mupira w'amaguru naho ihiganwa ryo mu cicaro cya mbere ku rwego rw'igihugu cyari rigeze ku munsi wa 15 ku munsi wa gatanu ku kibuga cy'itura umuganu Rudoviko kwa Gasore habaye urukino rumwe rwahuje Atletico y'i Bujumbura na Kayanza United wo mu ntara ya Kayanza ubwo rukino rwarangiye ku nzinzi ya Atletico ya 2 ku busa bwa Kayanza United kuri uyu wa gatandatu naho habaye inkino zibiri ku kibuga cy'itura umuganwa Rudoviko kwa Gasore igihe cy'isaha 7:30 message y'i Bujumbura watanye mu mitwe na Flambeau de l'Est wo mu Ruyigi ubwo rukino rwarangiye iyo mirwi yose inganya igitsindo kimwe ku kindi igihe cy'isaha y'icumi naho Buja City wo mu gisagara cya Bujumbura wakiriye Olympic Star w'i Muyinga urukino rwarangiye ku nzinzi y'ibitsindo indwi za Buja City kuri 2 za Olympic Star ku munsi w'Imana naho habaye inkino zitatu kuri Stade Ngoma igitega Musongati wo muri iyo ntara wakiriye Ngozi City w'Ingozi ubwo rukino rwarangiye ku nzinzi ya Musongati y'ibitsindo 5 kuri kimwe cya Ngozi City ku kibuga cy'itira umugano Rudoviko kwa Gasore igihe cy'isaha 7:30 rukinzo watanye mu mitwe na Leviere yose y'i Bujumbura ubwo rukino rwarangiye ku nzinzi ya Leviere ya 2 ku busa bwa rukinzo igihe cy'isaha 10 naho Bumamuru wo mu Cibitoke watanye mu mitwe na Aigle Noir w'i Makamba ubwo rukino rwarangiye ku nzinzi ya Aigle Noir ya 1 ku busa bwa Bumamuru igice cya mbere cy'ihiganwa Fazale cyaraye kirangiye umurwi Aigle Noir ukaba ari wo wa mbere n'amanota 41 icegera cy'umumenyereza w'uwo murwi Bamba Jean-Luc yabwiye ijwi rya Amerika icyo bakesha icyo kibanza cya mbere muri Fazale
vraiment icyo novuga bo c'est la fin qui justifie les moyens mugabo icyo je novuga umugwi wacu wa Aigle Noir cyane cyane abakinyi je icyo mbona turi très discipliné Sawa kinyibonye ne na staff yose na ama na organization ya mutama honorable nyakuba wa president wa federation ariyo bintu adufasha mu cyane cyane kesi ya organization
biravuga ko umugwi Aigle Noir hari abakinyi batandatu ugiye kugurisha ivyo nivyo
ego nivyo
bega ivyo ntibizotuma phase retour ibagura kumbe uri mu gatakaza
oya bizovana na organization y'umugwi kubera bo twe ico dukeneye yuko boshobora kugugwa après championnat kubera Aigle Noir ya chafsa abakinyi benshi nka Musongati turafisa abakinyi za unité hose turafisa abakinyi
tukivuga ibijanye n'umupira w'amaguru imigwi vitaro na message Ngozi
ifise inkino mpuzamakungu muri ndwi twatanguye muri rya higanwa ry'igikombe cha Cafe Coupe de la Confederation umugwi Vitaro watwaye igikombe cy'umukuru w'igihugu mu higanwa ry'umwaka uheze wafashe urugendo kuri w'Imana ugana igihugu cha Cameroon uzotana mu mitwe kuri uyu wa kabiri na New Star w'Iduala ku munsi wa gatatu naho ku kibuga urukundo cy'ingozi Messager Ngozi uzakira Ismailia wo mu gihugu cya Misiri ni muri za nkino zo guhiganirwa igikombe cy'imirwi yabaye iwa mbere iwayo Club Champion Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika sport n'imikino mu Rwanda ping pong n'umupira w'amaguru mpuzamahanga Jean-Claude Munyandinda
mu mukino wa ping pong bakunze kwita tennis yo kumeza kuva kuri wa gatanu tariki ya 30 Ugushyingo kugeza ku itariki ya 2 Ukuboza mu Rwanda hazabera irushanwa rihuza amakipe y'ibihugu bigize igice cya Afurika y'Iburasirazuba ku bakinnyi batarengeje imyaka 18 imyiteguro y'iri rushanwa irakomeje ikipe y'u Rwanda izaseruka ikaba igizwe n'abakinnyi 12 abahungu 6 n'abakobwa 6 muri aka kanya turi kumwe n'umwe mu bayobozi b'ishyirahamwe ry'umukino wa tennis de table mu Rwanda akaba agiye kudusobanurira ibirebana n'iri rushanwa
nitwa Inotu Bahati aba ndumwe mabanga w'ishyirahamwe rya table tennis
tuje kubasura muri gahunda zikomeye cyane z'amarushanwa azabera hano i Kigali mu Rwanda aya marushanwa ateye ate n'ibihe bihugu bizaseruka
iri rushanwa riri mu rwego rwa Afurika ariko mu karere u Rwanda ruherereyemo akarere cy'Iburasirazuba navuga ko ari u Rwanda ruzakira hakazamo Seychelles hakazamo Madagascar Ile Maurice Somalia Ethiopia Uganda Sudani ni irushanwa rihoraho kandi rigaha amahirwe igihugu cyitwaye neza kugira ngo gihatanire urundi rwego mu rwego rwa Afurika ndetse no ku rwego rw'isi ubu rero tukaba dufite amahirwe yo kwakira iri rushanwa mu rwego rw'akarere ariko ku Rwanda navuga ko ari amahirwe kuko ni bwo bwa mbere habaye irushanwa nk'iri ngiri mu rwego rwacu kuko twadusanzwe tumenyereye amarushanwa wenda yo mu karere ahuje ibihugu nka bitatu gusa kandi ari imikino ya gishuti ariko ubu ngubu ni amahirwe twahawe na ITTF mu kuvuga ishyirahamwe mpuzamahanga rya table tennis cyaduhaye amahirwe yo kwakira aya marushanwa ubwo habaga inama nyafurika yabereye Ile Maurice mu kwezi kwa cyenda aho bemeje ko u Rwanda rushobora kwakira iyi mikino
turumva ko ari irushanwa rikomeye rizahuza n'ibihugu byinshi gutegura irushanwa nk'ibi mpuzamahanga ni ibintu bitoroshye murabyifatamo umute ese ubufasha bw'abafatanyabikorwa bo muri siporo mu Rwanda cyane cyane abahagarariye siporo mu Rwanda burahari cyangwa se n'ukwirya mukimara
uvuze neza aho usozereje kuri iryo jambo ryo kwirya n'ukimara twebwe turabatangiza ntabwo twabihisha niyo mpamvu natangiye mbabwira yuko ari irushanwa natwe tubona ko risaba imbaraga nyinshi nk'u Rwanda ritegura irushanwa nk'iri ngiri twateguye ibikoresho ibyo bikoresho n'ameza n'udupira ndetse n'ibindi bikoresho bijyanye na table tennis tukaba dufite amahirwe yo kuba twarakoranye nk'abafatanyabikorwa ambasade y'Ubushinwa twatangiye tuyisaba inkunga z'ibanze ni ukuvuga kubona nk'ameza ariko barenze aho ngaho badufasha kubona ibikoresho bihagije mu kwezi kwa munani baduhaye ameza 50 ntirengagije nanone ko hari ubufasha bukomeye cyane bwa Minisiteri ishinzwe siporo mu gihugu ariyo yagiye tumurikira imbere itwereka abafatanyabikorwa bakomeye nka Komite Olympique nayo yagiye tugenera amahugurwa ahagije ndetse no kuduha ubundi bushobozi bwatuma tugera ku byo twifuza nk'ahanga duherereye turi kuganira nibo badutije iki cyumba dukoreramo
tugiye mu mupira w'amaguru guhera ejo bundi kwa gatatu amakipe abiri ahagarariye u Rwanda mu marushanwa ya Afurika ahuza amaclub azakina imikino yayo y'ikubitiro mu cyiciro cy'amakipe yabaye ya mbere iwayo ikipe ya APR FC izakira Club Africain yo muri Tunisia ku isitade ya Kigali i Nyamirambo guhera saa 9 n'igice mu mikino y'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika ikipe ya Mukura Victory Sport izakinira muri Afurika y'Epfo aho izaba yasuye ikipe ya Free State Stars yo muri icyo gihugu imikino yo kwishyura muri aya majonjora y'ibanze izakinwa nyuma y'icyumweru kimwe yari Claude Munyandinda i Kigali
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya Nshuti zacu mwese mukunda Ijwi rya Amerika ndabashimiye byimazeyo ibiganiro birakomeza umunsi wose mugubwe neza na radio ya Ijwi rya Amerika murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.